mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro ncuti bakunze muri kumwe natwe. Miganiro vy'uno munsi dukomeje kubashikiza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushikizwa na Jewe Diana ni nahazwe. Itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabaje inama y'amakomine mu Burundi ntiririko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye.
Aya matora abaye mu gihe imigambi myinshi yasambuwe amashamwe atari ibihugu bya politike ariko kuko abaga abakuru b'imigambi myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice miliyoni bari hanze.
Uyu ni Charles Nditije atwaye ishami ry'umugambwe IPRONA ritavuga rumwe na leta y'u Burundi.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing big event in the growing of democracy in Burundi.
Uyu nawe ni ambassador wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisia wasanga amatora muri ico gihugu yagenze neza. Aha muri make Vitisia ahamagarira Burundi kuzokwakira neza ibizo yavamwe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Imbere kuja ku idonido ya makuru yose duce ku masonga, mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire agezweho igyani no kwisi.
Urakoze Diane. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko gitewe intege n'amakuru kironka va mu buserukizi bwacu mu Burundi ajanye n'amatora yabaye ku munsi wa gatatu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, Tibor Nagi icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika arashima ko iki kiringo cy'aya matora kitabayemo gusesa amaraso ugereranije no mu 2015, ariko avuga ko Amerika igiye gukurikiranira hafi uko bigiye kuzogenda mu nyuma mu gihe ibizoyavamwo by'agateganyo bizotangazwa nk'uko bitekanijwe ku munsi wa kabiri. Ahamagarira abayiganwa kutaja mu bwicanyi mu gihe batokwemera ibyayavuyemo ariko nyabuna bagakurikiza ingendo zibereye zitekanijwe n'ibi bihe by'amatora nyene. Amerika ishikiriza ko mu gihe hazogaragara leta nshasha izoba ivuye muri ayo matora hazokwihwezwa kandi ingene imigenderanire hagati y'u Burundi na Amerika yovugururwa. Nagi yavuze ko muri kahise Amerika yigeze kuba ifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi kwatacho buza ko ivyo bihe bisubira kugaruka. Kubyerekeye u Rwanda yashimye leta y'u Bufaransa kwifatwa mu mpera zindwi iheze rya Felicien Kabuga yagirizwa kuba yaragize uruhara mu ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu 1994. Igihugu cya Misiri cyatangaje kuri uyu wa kane ko citeguriye gusubira mu biganiro na Sudani hamwe na Ethiopia matati y'urugomero ruhambaye rwo kuruzi Nile ibyo bihugu bitatu bifa. Umushikiranganji wa Misiri w'imigenderanire n'andi makungu avuga ko amasezerano azovamwo azobwirizwa guha inyungu amazi yo ku ruhande rwa Misiri hamwe nayo ivyo bindi bihugu bibiri. Ivyo Misiri ibishikirije inyuma yaho umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdoke agiraniye inama kuri wa kane na mugenzi we wa Ethiopia Abiy Ahmed kubijanye nayo matati.
Washington ijwi rya Amerika.
Abantu bamaze kwandura umugera wa corona ku isi yose barenze imiliyoni zitanu kuri uyu wa kane. Mu gice cy'isi cyo muri Amerika y'umanuko abandura barushiriza kwiyongera mu gihe mu bice bitari bike ku mugabane wa Buraya ubuzima bwasubiye gutangura. Amerika n'Ubushinwa bo babandanya bagirizanya kuwatanguye gukwirakwiza uyu mugera. Michael Cohen yari umushingwamanza wa perezida wa Amerika Donald Trump yararekuwe kuri uyu wa kane yemererwa kuzorangiza igifungo yakatiwe mu rugo iwe. Abategetsi ba leta mu gisata cy'amabohero bavuga ko ivyo byakozwe kugira barinde kwirakwira rya COVID-19 mu mabohero. Cohen yarajejwe kuvugira Trump mu bikorwa byiwe bya politike bya misi yose. Uwo mushingwamanza yaremeye gukorana n'abariko baratoza kuri Trump, aremera kandi amakosa yakoze ku byaha bibiri yagirizwa byerekeye amadosiye ya Trump.
Washington ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Guatemala cararakariye perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump kuri wa kane kubwo kwirukana muri Amerika abimukira bamuka muri icyo gihugu bari muri Amerika banduye umugera wa corona. Perezida Alejandro Giammattei yavuze kuko kubirukana byatumye ibigo byo muri Guatemala bishigwamo abakekwa kuba baranduye byararengewe kandi biteru hagarara mu gisata cy'amagara y'abantu atako cifashe. Ishiramwe mpuzamakungu ni ryatanguje icyumviro cyo kurwanya gukwirakwiza ibinyoma bijyanye n'amakuru atariyo kuri COVID-19. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije amakenga ku macakubiri amajambo y'urwanko kwa nk'abanyamahanga bishingiye kuri icyo kiza. Guterres avuga ko ibyo byose bikogwa biciye ku mbuga za internet. Iryo sekeza rya ONU itumbereye gushika ku mamiliyoni y'abanyagihugu ku isi mu gutanga amakuru nyayo ya COVID-19 hakoreshejwe indimi nyinshi. Aya makuru yo kwizigirwa azoshikirizwa acishijwe mu binyamakuru byizewe na ONU mu maraporo ya ONU hamwe n'ayatangwa na OMS.
Arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru. Ndayibutse ku ijwi ry'Amerika mukomeje kumva isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri metero 19 na 22. Turi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze bamwe mu politiki b'Abarundi basanga amatora y'umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka n'abaje inama y'amakomune mu Burundi yaranzwe n'utunenge twinshi. Mu kiganiro cihariye Agatongwasa aramutse umugambwe Senel yahaye ijwi rya Amerika yemeje ko ku munsi w'itora wonyine abanywanyi biwe bari bayahagarariye barenga 200 batawe muri yompi. Abandi binuba uko ano matora yagenze barimo abanyepolitiki b'Abarundi babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu nta ndorerezi mva makungu zarimwo. Icyo bikoze hari bihugu vyarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ivyo bihugu i Bujumbura. Ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisia yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega. Kenneth yabwiye bamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza agahamagarira abarundi kuzokwakira neza ibizo yavamwo.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing.
Ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano. N'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere. Icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira. Nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora hanyuma ubuzima bukabandanya. Kenya na karere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi. N'ubuserukizi bwa Tanzania y'Ibujumbura bwararungitse intumwa. Uyu mupfasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi baratekanye bararindiriye kwitorera indongozi zabo n'icuka n'iciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwaneza kuko amatora yakurikije n'ibikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikanu n'ibiyavamo rero bazoba babigizemo uruhara baje kubyakira uko nyene. Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the CENI has also been very good.
ibikoresho by'amatora byari bihari. Byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi, n'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bashitse ku uyu munsi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Shale nditije atwara ishami ry'umugambwe Ipronari tavuga rumwe na leta numwe muri abo.
Aya matora ntaciza, ntarukiza, ntamuturama, kumarira n'amaganya abarundi bamaze mu myaka n'iyindi, cyane cyane kuva mu mwaka 2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashyamwe atari inyungu za politike, niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, baba bakuru imigambwe myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze, hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice cy'umuriyoni bari hanze. Byo ngayo kandi abari mu gihugu hari iterabwoba, hari ubwicanyi, baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa, na cyane cyane abatavuga rumwe na leta, duhereye ku mugambwe senere kuko ari wo batinya. Iryo terabwoba murabibonye ryaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora, abantu barapfunzwe, bamwe barakubitwa, abandi baranyuruzwa.
Umugwi w'ishami mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi wunga muri iryo. Dudu Diane atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mu ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka ka zina muntu, nk'uko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba.
La première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées. Donc
atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona. Icyambere nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa. Hari abaye ubwicanyi, abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Icyakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi. Ubwanyuma nuko atandurereza imva makungu zihari zabizo mu karere iza Afrika canke iza ONU. Kubera ayo makenga abanyepolitike bahunze bafise umwitwarariko ko hazohava haduka imvururu inyuma y'amatora, kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo. Igihugu c'Ububiligi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire, gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora. Umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe, itariki 26 z'uku kwezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Hagati aho abakandida y'imigambwe Iprona yazanye kwikukira na Frodebu yazanye intwaro rusange mu Burundi bamenyesha ko nubwo nabo nyene bafise ivyo banenga umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni atamvu n'imwe yotuma ibigiye kuva mu matora bitera indiyane mu gihugu. Ahanini bifuza ko ano matora yogarukana ituze mu Burundi, impunzi zikabona gutahuka, imigenderanire y'igihugu n'amakungu kanagurwa. Ido nido na mugenzi wacu Elo Jurika neza.
Bajije gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize co bashikirije Abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu bwigihe c'amatora nuko Abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tumari mu Burundi akomereka canke mu Burundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijyanye n'ivyavuye mu matora. Ariko kandi ababifitiye uburenganzira twarungitse mu serukira amabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bwo gushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe byo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabikose na Gaston Sindimwo umukandida wa Iprona nivyashigikiye yavuze ahejeje gutorera mu Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka.
Kwanga amatora ni uburenganzira bw'umuntu wese, kuyajamo ni uburenganzira bw'umuntu wese, uyagiyemo kuyagendamo neza, uyavuyemo kuyavamo neza udahunganije umutekano kibiragusha n'ibyiwa. Kubwacu twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo wa Zikana Iprona n'umugabo udasanzwe udasa n'iyindi migambwe ushobora kwigenza uko ushaka. Turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu ari kwa byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu utsindwa akibonera ko yatsinzwe abarutobwiye ko batekana bakarindira ibiva matora
ugutekana na Leonce Ngendakumana nivyahamagarira bose uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganira itangazamakuru
atanya gukira ko twese dutegereza kukibanamwo mu budasabwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umuvyeyi natwe tukera ababyeyi kidasubire kumva abantu birirwa barakubitwa ntidusubire kumva abantu birirwa barahunga sibe kumva abantu birirwa barangazwa ntidusubire kumva abantu bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri iby'igihugu gisa tubunze byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano cyangwa amatora gisubira gutuma abantu bicana cyangwa amatora ashobora gutuma abantu bahunga cyangwa amatora asubira guha ishusho mbi igihugu cyacu cyangwa amatora asubiza iteka igihugu cyacu kibigihugu cyifashe kibigihugu cyubashe gutyo twese tuje hano twubake iki gihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana ibyo kuntu
Perezida Nkurunziza nawe yashimagije aya matora kubera imvo zitatu yasiguye
amatora atandukanye ku bwongo zitatu nibwo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isema ikibanda cya mbere muri kahise so kugira bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga n'uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya
abo banyamahanga n'ubwo batashitse ku rubuga ibyo ariko birahabera byo babikurikira umwe muri bo watari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamabanga jejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabivuze ko mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uwa gatatu ku mugoroba dushinze igisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora ziri njyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwana y'abahutu n'igisirikare cyari ciziziwe n'abatutsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ibaye inshuro ya kane yabutunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi amajana atatu na mirongo ine by'impunzi ziri hanze y'igihugu Eroje Urika neza Ijwi rya Amerika
nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubunacuruzi bibitungwa aho mu karere ka Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ipfungwa ry'imipaka kwerekiza cha COVID-19 byabasubije inyuma umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira ino nkuru
Abagaragaza iki kibazo ni abashora amatungo mu isoko mpuzamahanga rya Rugari riherereye mu murenge wa Macuba muri Nyamasheke. Abo bavuga ko muri ibi bihe hafashwe ingamba zo gufunga imipaka kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwo bucuruzi nabwo buri mu byagizweho ingaruka cyane n'icyo cyemezo.
Inka zarahombye cyane kubera nta bakongomani bakiza mu Rwanda. Nibo batuguhahiraga, tukahahirana, nabo bakatuzana ibyo duhaha natwe tukabahereza amatungo. Ubu rusiga uzana inka ugahagarara mu isoko kwa buri igereko.
Inka zagurwaga n'abakongomani bajya kuzibaga. Kuba nta mipaka ifunguwe uruzi rukurwaho n'abanyarwanda gusa bajya korora urumva nta mafaranga dufitemo.
Nureba nk'ariya mu majigija. Ikada zirahagaze reba mu mapfizi hepfo naho ni umuturage uri kuza kugura akamasa gatoya ko kuragira inka nini zabuze amafaranga ubu nyinshi zose zirataha
inka nini cyane inka zimbagwa inka zinyama izo nka nabo zikona abakiriya kuko nta hantu ziri kujya.
Iri soko ry'amatungo yiganjemo inka risanzwe riterana inshuro imwe mu cyumweru. Ku munsi ryateranye aha hashoboraga kugurishirizwa amatungo hafi 500. Icyakora muri ibi bihe bya COVID-19 ubu ngo nta na kimwe cya kane cyayo ahagurishirizwa. Yewe naguzwe, abacuruzi baravuga ko amafaranga bahabwa ari make cyane.
Twaguraga 100 n'inka nziza ikomeye, ariko buraho nta mipaka nta bari komuka ubukiri kugura 325, ubu nta mafaranga ari mu mbega. Dufite igihombo kinini cyane.
Reka nta giciro na kintu nyine tugura make n'ubu yasibiye hasi cyane. Kandi imbere inka yari yaruriye, none ibi nkisigaye yaragiye hasi cyane.
Iribura ry'abaguzi mu isoko rya Rugari riragira ingaruka ku bari bafite aho bahurira n'ubwo bucuruzi bose, kugeza no ku mushumba bahabwaga akazi ko gushorera ayo tungo yajyana mu isoko.
Abantu bashoreraga bahuye n'ikibazo cy'ubukene kubera ntibagikora ku rufaranga, n'abacuruzi ntibagikoraho kubera ko umukongomani nyirizina niwe wazanaga amafaranga ahagije mu Rwanda, natwe tukabona amafaranga dushaka kuguma amatungo yacu tworoshye.
Igihombo ni kirekire kuko iyi nka yizanye gatatu umaze kwisora 175,000. Ubwo rero bya 175,000 washyira no kuri hamwe ugenda uyisiga mu nzira aho irageza n'ubwatsi ugenda uyiha ugasanga igihombo ni kinini cyane.
Aba rero bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zashyiraho uburyo bubafasha muri ubwo bucuruzi bwabo.
Abakongomani ubundi bagurira muri iri soko turaba dufite n'urutonde rwabo, ni abantu bazwi, si abantu bagenda bahindagurika umunsi ku munsi. Hagezweho rero nk'uburyo bwo kubapima, hagashyirwaho nk'inzira imwe bakabemerera bakaza bakabanza bakajya bapima, rero bakohereza amabwiriza nk'abandi bikarindwa ku buryo bufatika, bakaza bagahaha, ndetse no mu gusubirayo tukamenya umutekano wabyo. Ntacyo byatwara ubuyobozi uramutse bushyize ku murongo byashoboka kuko nta cyananirana muri gihugu cyacu babishatse.
Tugize amahirwe ubuyobozi bukadufasha twakora matsinda bakadufungurira Bukavu hano ku matsinda zijyanye nabo bakava hakuno bakazifatira hakuno byatworohera kurusha uko wenda bataza mu Rwanda ariko byibuze bakabona ko zijya muri Kongo.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ariko ingingo irebana no korohereza abaguzi b'amatungo bavuye muri Kongo kuremera isoko rya Rugari iyo ntiyashoboka kuko inyuranyije n'umwanzuro wo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka muri ibi bihe bya COVID-19. Icyakora Bwana Ntaganira Josue Michel, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyamasheke, avuga ko hari gahunda yo gufasha abo bacuruzi koherereza abanyekongo ayo matungo nabo bakaboherereza amafaranga bitabaye ngombwa ko bahurira mu isoko.
Urero igihari ni uko abakongomani n'abanyarwanda baravugana, abari kwijwi, abari za midaka, za katana, za Bukavu, noneho bakavugana bene babo hano. Hari izinyura mu bwato ariko ari abanyarwanda bazisizemo bakazohereza abagenzi wabo, cyangwa ubwato bukaza bugagara buhagarara bakabizishyiramo zikagenda bakazishyira abakongomani nk'uko babyumvikanye. Hakaba n'imodoka zinyurana ku cyambu i Rusizi. Ikiro nabwira abaturage babisabye gutyo niko biri, ahubwo banabimenye ko ariyo nzira.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari ricururizwamo ahanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke, ariko hakaba n'abacuruzi barishoramo amatungo baturutse mu turere twa Rusizi na Karongi. Aba bagaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi no muri teritwari ya Kabare hombi ho mu ntara ya Kivu y'Epfo, ku buryo mu gihe habayeho ihagarikwa ry'urujya n'uruza ku mipaka n'ubucuruzi bwabo busa n'ubuhagaze. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Uyu naho ni wa mwanya mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana adusubiza mu mateka yaranze isi, atwibutsa ibyaranze no munsi.
mu mwaka wa 2015 hatangiye intambara hagati y'ingabo zishyigikiye perezida wa Yemen Abdarabu Mansour Hadi n'inyeshyamba zo mu mutwe w'abahuzi. Iyi ntambara iboneka nk'intambara hagati ya Iran na Arabia Saudite. Mu mwaka wa 2018 umuryango w'abibumbye watabarije abanyayemen miliyoni 16 uvuga ko bugarijwe n'inzara ivugwa ko ariyo nzara yazahitana abantu benshi mu myaka ijana ishize. Nyamara kandi iyi ntambara ifitanye isano n'amateka y'imiterere y'icyo gihugu. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1999 ibihugu bya Yemen y'amajyepfo na Yemen y'amajyaruguru byishyize hamwe nyuma y'imyaka 150 bihinduka Repubulika ya Yemen. Ali Abdullah wayoboraga Yemen y'amajyaruguru niwe wagizwe perezida w'igihugu gishya, naho Ali Salem al-Bayez wayoboraga ishyaka ry'abasosiyaliste muri Yemen y'amajyepfo aba vice perezida. Amatora ya mbere yakozwe nta gahato yabaye mu mwaka w'1993. Igihugu cya Yemen kiri ku karondorondo k'amajyepfo y'ikigobe cy'Abarabu cyagabanyijwemo kabiri mu kinyejana cya 19. Abongereza bafata igice kimwe, Turukiya ifata ikindi, ariko yaje kwirukanwa mu mwaka w'1918. Ubwongereza bukomeza kuyobora amajyepfo kugeza mu mwaka w'1967, igihe intambara y'Abarabu yuburaga. Nubwo bwose Yemen yari yunze ubumwe, ntibyabujije ko amajyepfo n'amajyaruguru asubiranamo mu ntambara yatangiye mu mwaka w'1994.
Mwebwe mwa akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire mwebwe mwa twumvirije n'abagize ico baterera bose, harimo abamenyesha makuru bacu batandukanye na makbiri ya bere yacegeranije. Nahazuma ari kumwe kuri mikro ndabikebanuye ndabifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.
Shikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yabai, isubizo cyacu mu gutoro yabai isubizo.
cyacu.